twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika i Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nirinahazwe. Akarere ka Nyabihu kari mu burengerazuba bw'u Rwanda kavugwamo ibitigiri byinshi by'abana bagwingiye.
Dukora imodoka mutujerekani, dukora indege muducupa mwabonyikuno tujya tuyigurutsa. Ababyeyi bazanye ibikoresho biboneka aho dutuye, bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana.
Uyu ni umwe mu bavyeyi bemeza ko uruhara rw'abavyeyi bose mu kurwanya igwingira mu bana ari runini. Turabigaruka ko mu Burundi ico gihugu kirahakana ko atabasirikare bacu baguye mu gitorero Red Tabara, umurwi urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu wemeza ko wagavye ku kirindiro c'abasirikare w'u Burundi mu ntara ya Kivu yumanuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twabiteguye naho hakurya muri Tanzania. Uno munsi abanyagihugu baza kwirwa amatora y'abagize inzego zo hasi. Idonido yano makuru yose arimwo nagezweho ku yindi migabane ni mukanyi sasa. Reka makuru yacu tuyahere muri Tanzania. Perezida w'ico gihugu Samia Suluhu Hassan yijeje ko amatora y'inzego zo hasi aza kuba uno munsi kwa gatatu muri ico gihugu, aza kuba mu muco atakanenge. Amatora ya Tanzania y'uno munsi kwa gatatu afatwa nk'igipimo cicuka ca politike n'ikibanza abanyagihugu baha Perezida Samia Suluhu Hassan imbere y'amatora ya Perezida azoba muri ico gihugu mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uza w'2025. Madame Samia Suluhu Hassan mu butumwa bwa video yahamagariye abanyagihugu gutora mwituze, yongera abemerera amatora meza agira ati: leta yemeje ko amatora aba mu muco atakanenge. Gutora ni uburenganzira bwacu, ariko natwe tubwirizwa gutora biciye mu mutekano n'amahoro. Ni ngombwa ko twubaha amabwirizwa y'abatunganya amatora. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yijeje amatora meza mu gihe umugambwe Chadema uzi imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe wemeza ko bamwe mu banywanyi bawo barenganijwe mu kuvanwa ku ntonde z'abemerewe kwitoza muri ano matora. Amatora y'uno wa gatatu hagiye kuba mu gihe ubutegetsi buhari bwagirizwa kubangamira abatavuga rumwe nabwo. Kwa gatanu w'indwi iheze, igipolisi ca Tanzania caburijemwo ihuriro ry'abanywanyi w'umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi, biciye mu kubamijaguramwo ivyuka bikoroza amosozi, congera gita muri yompi indongozi zitandukanye zo umugambwe zirimwo Freeman Mbowe awutwara. Ijwi rya Amerika cyo tubandaniza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yaraye itanguye gutanga incanco zikingira ubwandu bw'ibihara by'inkende ku bantu bakuru. Nta ncanco zihari ku bana, naho ariwo murugwi ubangamiwe cyane. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Ibi ni nyuma y'uko impano ya doze y'inkingo ifite akamaro kanini ihagaritswe n'imbogamizi zari zisanzwe mu rwego rw'amategeko. Mu kwezi kwa cyenda, Ubuyapani bwiyemeje gutanga doze miliyoni 3 z'urukingo LC16M8 muzo bufite mu bubiko bw'igihugu zakozwe mbere n'ikigo cyaho KM Biologics ku ndwara y'ibihara. Nirwo rukingo rwonyine rukora ku bushita bw'inkende rwemewe gukoreshwa ku bana, kandi niyo nkunga nini yijijwe kugeza ubu hagamijwe kurwanya indwara ahariho hose ku isi. Ariko ibihugu byombi byabanje gufata igihe cyo kuganira ku kibazo rusange cy'ubuzima ku isi, hibazwa ninde uzishyura igihe haba ingaruka zitunguranye zaturuka ku rukingo. Kongo yavuze ko icyo kibazo ubu cyakemutse, ariko gutinda byongeye kwerekana ko hakenewe uburyo bwiza bwo gukoreramo mu bijyanye no kwita ku buzima. Nk'uko impuguke mu buzima ku isi zibivuga ko hari intambamye ku buryo bwo gutanga ibisubizo birengera ubuzima, zitavuze mu buryo bwatuye. Guverinoma z'ibihugu bikennye zitinya kwirengera ingaruka mbi zituruka ku miti. Guverinoma z'abaterankunga nazo ntiziba zishaka kubyinjiramo, ku buryo bisaba ko amasezerano abanza gusinywa mbere y'uko doze zoherezwa. Kwa kabiri w'icyumweru gishize, urwo rukingo rwahawe uruhushya rwihuta n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Guverinoma ya Kongo iyo yatanze urwo ruhushya mu kwezi kwa gatandatu. Ariko abishingizi b'abakora inkingo ntacyo bazishyura ku ngaruka z'imiti yahawe impushya nk'izo zihuse. Urundi rukingo rukoreshwa ku bantu bakuru rwakozwe n'isosiyete Bavarian Nordic yo muri Denmark rwakiriwe neza, nta kibazo cy'ubwishyu kigeze kivuka. Kongo yijejwe 12 miliyoni 3 z'urukingo zizatangwa n'ibihugu birimo na Amerika. ubu doze zigera mu bihumbi 375 zageze mu gihugu uretse ko kuzitanga byatangiye kumuvuduka kuri hasi bahereye ku bashobora kwibasirwa n'indwara kurusha abandi.
Ejo ni mukankusi urakoze twandanize muri Sudani ishami rya ONU gita ku biribwa ku isipam rivuga ko amakamyo ya mbere y'ibiribwa mu mezi manshi yarayashikiriye abanyagihugu begeranijwe mu nkambi z'abateshejwe ivyabo n'intambara ibandanya muri ico gihugu. Ikambi PAM yaraye ishikanyemwo ibiribwa none nizahe? Turabaza mugenzi wacu ejo ni mukankusi.
Umuvugizi wa PAM muri Sudani Lenny Kensley yavuze ko amakamyo y'ibiribwa ya PAM yageze mu nkambi ya Zamzam iherereye muri Darfur y'amajyaruguru ahemejwe inzara mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byatangaje ko amakamyo ya mbere yaratwaye ibiribwa bikenewe byihutirwa byo gutabara abantu 12,500 nyuma y'amezi menshi. Umurwa mukuru wa leta ya Darfur y'amajyaruguru El Fasher umaze amezi warafashwe n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF hashize amezi warahagaritse ibikorwa hafi ya byose mu karere kandi watumye inkambi ya Zamzam yototerwa n'inzara. Intambara yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka wa 2023 hagati y'ingabo za Sudani ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan na RSF iyobowe n'uwahoze amwungirije Mohamed Hamdan Dagalo byateje kimwe mu bibazo bikomeye by'ubutabazi ku isi. Abantu barenga 25,000,000 ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'abaturage ba Sudani bugarijwe n'inzara ikabije.
Juki Amerika turabandenge n'amakuru tubafitiye. Ibihugu inzwi bitunze gusumba ibindi ku isi bitangaza ko bizokubahiriza ivyo bibwirijwe kubicanye n'umutahe Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI eruka gusohora isaba ko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu atabwa muri yomi. Ivyo bihugu indwi bibirikiye mu murugu witwa G7 ni Amerika, Canada, Ubudagi, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubutaliyano n'Ubuyapani. Kwemera ko bizokubahiriza umutahe w'iyo Sentare siguye ko ari nka hamwe umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yuhonyoza ikirenge ku butaka bw'ivyo bihugu bishobora kumuhagarika bikamuta mu mvuto. Itangazo abashikiranganji bajeje imigenderanire y'ivyo bihugu intwi basohoye inyuma y'inama yari imaze iminsi ibiri ibahuriza mu icungararo y'i Roma mu Butaliyano rigira riti: "Tuributsa ishaka dufise ryo kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Tuzokora ivyo tubwirijwe." Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu ndwi iheze niwe yasohora umutahe wo guhagarika Benjamin Netanyahu imwagiriza ivyaha vy'intambara birimwo ivy'agahomera bunwa na ndengera butungane. Israel n'incuti zayo zirimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nivyigeze vyishimira uwo mutahe wa CPI. Amerika ntiri muri CPI kandi yaranse ko ingingo ziyo Sentare ifise icicaro ilahe mu Holland zo kubahirizwa ku butaka bwayo yagiriza iyo Sentare gukora nabi. Kiretse rero Amerika, ibindi bihugu vyose vyo mu rugwi G7 biremera CPI kandi biyirimwo. Abandi bari ku mutahe wa CPI muri dosiye y'intambara ya Israel muri Palestina ni Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Israel na Mohamed Deif yahoze ajejwe ibikorwa vya gisirikare mu murwi wa Hamas. Israel yemeza ko uyu yamwishe mu kwezi kw'indwi ariko Hamas ntiravyemeza. Hagataho mu gihe ejo kwa kabiri vyari vyitezwe ko inama nshikiranganji yo muri Israel yiga ku masezerano atanga agahengwe k'intambara bitekanijwe ko gatangura uno munsi kwa gatatu. Israel yarayigavye ibitero vyinshi vy'indege i Beirut ku murwa mukuru wa Libani. Yavuze ko ari bitero yagavye ahari ibibanza bitandukanye vy'umurwi wa Hezbollah. Umwe mu bategetsi ba Israel n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Libani n'andi makungu bavuze yamara ko hari icizere cinshi cuko haboneka amasezerano ashobora gutuma intambara imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abantu ihagarara. Ijwi rya Amerika. Aya makuru yose abagezeho rya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera ku vy'u Burundi. Umurwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu wemeza ko n'imiburiburi abasirikare 9 b'u Burundi baguye mu gitero wagavye mu bucagucagu bwo kwa mbere ku kirindiro c'ingabo z'u Burundi kiri ahitwa Rubwebwe Taundi muri sektor ya Mwenga Imagunda mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Itangaza umurwi Red Tabara washize ku mbuga ngurukana bumenyi zawo rivuga ko mu baguye muri ico gitero harimo umusirikare mukuru afisi pete ya colonel yatwara ico kirindiro n'icegera ciwe. Red Tabara ntitangaza amazina yabo basirikare. Umurugwi Red Tabara ubandanya kuvuga ko watwaye kandi ibikoresho vyinshi vy'ingabo z'u Burundi birimwo ibirwanisho, ivyuma bakoresha mu guhanahana makuru, impapuro zirimwo amakuru y'ibanga yega igisirikare c'u Burundi n'ibindi. Igisirikare c'u Burundi kibicishe mu itangazo casohoye ciyamirije ibiri mu itangazo ry'umurugwi Red Tabara kivuga ko ari binyoma vyigendera. Itangazo ry'u Burundi rigira riti: igisirikare c'u Burundi kimenyesha kwitangazo rya Red Tabara yuzuye ibinyoma gusa. Igihe cyose uwo murugwi utakaje abarwanyi benshi ku rubuga, umuvugizi wawo yamaca yihutira gusohora amatangazo nkayo, ntiyagire n'umwe aha gaciro ibiri mu itangazo ry'ububeshi. Vuba tuzobereka abarwanyi ba Red Tabara twafashe n'abandi bishikanye mu minwe yacu bari ku rubuga. Ijwi rya Amerika twarondeye izo mpande zibiri kugira ngo turondere umuco urenze ku biri mu matangazo magufi zasohoye. Yamara kugeza duheza gutegura ino nkuru, na ruhande na rumwe twaronse, Red Tabara ntitavye amatelefone yacu, igisirikare c'u Burundi naco biciye mu kiyago kigufi umuvugizi wacu General de Brigade Gaspard Baratuza yagiranye n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika yari yamurondeye asaba ikiganiro. Yavuze ko batifuza kugira ico bavuga kubera vyo hava bituma ico bise ibikorwa barimwo bitakaza inguvu, kandi ngo ntibutanga ikiganiro co majwi na Red Tabara ataco yatanze. Muri ubwo butumwa bugufi, Ijwi rya Amerika ryabajije General de Brigade Gaspard Baratuza niba hari abarwanyi ba Red Tabara baguye muri uko gutana mu mitwe. Acayishura ati: ntibobura, nico gituma twanditse yuko iyo batakaje vyinshi no kubura rwanyi bidasigaye nyuma bama baca basimbira ku nyandiko babesha ko bishe abandi bakanafata ibikoresho vyabo, ariko bobo ntibigera bavuga ku ruhande rwabo kuko biba biteye ubwoba. Inyuma y'ubwo butumwa, umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika yaciye abandanya baza Baratuza ati: ni bangahe bahaguye ku ruhande rwa Red Tabara? Nawe aca asubiza agira ati: twebwe turi abanyamwuga beza, ntitujejwe kubika abaguye ku rugamba naho tuba twababonye, kuko n'abafashwe tuzobavugisha vuba.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Amakuru yacu tuyabandanirize mu karere ka Nyabihu kari mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aka karere ni kamwe mu tuvugwamo ibitigiri byinshi by'abana bagwingiye. Bamwe mu bagabo baba mu murenge wa Rambura batahuye ko iki kibazo kiraba abavyeyi bose, basaba bagenzi babo kudatererana abapfasoni babo mu migambi yitaho imikurire y'abana. Eric Bagiruwubusa yanyarukiye muri ako karere.
Muzika twarebeye hamwe uburere budahutaza umwana.
Madamu Dorothea Mutoni ni umuhuza bikorwa w'ingumbone za mikurire zo mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana. Tubasura mu mudugudu wa Nama, akagari ka Nyundo, twasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato. Ni kimwe mu bice bigize umushinga USAID gikuriro kuri bose uterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu babyeyi baragaragaza akamaro k'izi nyigisho.
Nanubwo mwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka.
Cyiza cyane. Yego mama, saba dukwiye rwose.
Yikora mwana ibikinisho bishobora gutuma yavumbura n'ibindi, akaba yakora n'ibindi bikinisha akabyivumburira.
Kuri Mutoni wita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo, yabwiye Ijwi rya Amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho n'akamaro kabyo.
Dukora imodoka mu tujerekani. Dukora indege mu ducupa mwabonye ikintu tujya tuyigurutsa. Ababyeyi bazanye ibikoresho biboneka aho dutuye, bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana, yo kuzamura ibyishimo by'umwana, yo kuzamura umubano mwiza n'umwana.
Ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa Emmanuel Niyinkunda, ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo. Niyi nkunda yadusobanuriye impamvu.
Ababyeyi b'abagabo ntago bakunda kubyitabira cyane, ariko nk'iyo twabyo bapimye abana nyine dufite igikoni cy'umudugudu hari gisanga nk'umu papa yaherekeje umwana we akaba ari umwizana kugira ngo arebe ku mwana we ari kugenda kura ariko ubona bakiri bakeye.
Jean Marie Nduwayezu na Marie Chantal Murebwagire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka 8 ntarabasha kuvuga. Nyuma yo gusura uyu muryango umushinga USAID gikuriro kuri bose by'umwihariko wawugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngomboneza mikurire. Nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga wishimira ko yabashije kujya mu ruhame.
Kubijyanye n'abana bafite ubumuga turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya aho abandi bari twarahageraga ngo dore uko kimeze ngo kirakira imarima mbese bigatuma ducika intege cyane ariko mumajije kutuganiriza twahise tubona ko natwe tutagomba guherezwa mu muryango nyarwanda.
Frank Muhwezi umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga USAID gikuriro kuri bose avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato.
Abana bava hariya cya mbere baba bafite uburere baba bafite ubuzima bwiza ndetse n'ikindi cyagaragaye nuko umwana uciye ubigomba mbonezamikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo gitangira.
Uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira basanga no kubwitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka. Uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga bakubwira ko babona itandukaniro rifatika. Uyu ni Niyinkunda w'imyaka 50 n'umuturanyi we Nyiransabimana w'imyaka 45.
Ntabwo byabagaho bitubibonye ubu. Twarahombye cyane, hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura. None rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo dutoze abana bacu nawo uyu mugambi.
Ukurikije ibyo turi kubona buno, umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu.
Umushinga USAID gikuriro kuri bose umaze imyaka 3 utangiye ukazarangira mu 2026 ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo Catholic Relief Service CRS. N'umushinga wibanda ku mikurire mu minsi 1000 ku bana bari munsi y'imyaka 5. USAID gikuriro kuri bose ukorera mu turere 10 two hirya no hino mu Rwanda washyizeho ingomboneza mikurire zisaga 170. Imibare y'umuryango Catholic Relief Services ifatanije n'ikigega cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga miliyoni 2 mu miryango isaga 400 bitaho mu bibazo by'igwingira. Ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na miliyoni 45 z'amadolari mu myaka 5, n'ukuvuga barirwa muri miliyari 60 mu manyarwanda. USAID yashyizemo miliyoni 38 n'ibice 7 naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni 5 n'ibice 7 z'amadolari. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cy'u Rwanda igaragaza ko mu 2020 habarurwaga abana bagera kuri 33% bagwingiye. Muri Nyabihu babarura 35% bagwingiye. Intego ni ukuzagera mu 2030 babarura 15% bagwingiye mu gihugu hose. Ahwagirusa ijwi ry'Amerika, Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika tuve mu Rwanda tuja muri Congo, aho leta y'ico gihugu yagiriza u Rwanda kuba isoko ry'ibibazo by'intambara mu burasirazuba bwa Congo. Umushikiranganje w'ubutungane Constant Mutamba yabivugiye mu rugendo yarimwo mu gisagara ca Goma, aho yumvikanye avuga ko azoshikiriza ubutungane president w'u Rwanda Paul Kagame. Jimmy Shukrani bakomera.
Mu magambo yatangajwe umunsi umwe nyuma yo kuyavugira ku cyumweru muri gereza ya Munzenze yubatse mu mujyi wa Goma, ministri Constant Mutamba yongeye gutunga gatoki perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yumvikanishije ko uyu muyobozi w'igihugu gituranyi ari we soko y'ibibazo biri muri Congo, bityo ko agomba kubiryozwa. Constant Mutamba mu magambo ye yakoresheje igiswahili aragira ati: abantu bose bakorana n'u Rwanda ndetse na Kagame wiyemeje guteza umutekano muke mu gihugu cyacu, tuzabafata kandi tubakanira urubakwiye. Mbahaye ubutumwa kuri aya masaha mbabwira ko ubu ngubu ndimo gushakisha perezida w'u Rwanda. Agomba gufatwa nawe agakanirwa urumukwiye, cyane ko ari we ntandaro y'ibibazo byose turimo guhura nabyo hano muri Congo. Tugomba kumufata tukamutuma hangenga. Uyu muyobozi yumvikanishije kandi ko umubare munini w'abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo ubwaba ari intandaro y'umutekano muke ukomeje kugenda uzamuka mu territoire za Rucuru, Masisi, Lubero n'ahandi muri Kivu ya Ruguru. Kuba mwebwe mudashaka gufatanya n'inzego za leta mu gutanga amazina y'abantu baduteza umutekano muke, igihe tuzabafata mwese tuzabashyira mu gatebo kamwe. Abenshi muri mwe mukorana na M23 ndetse n'u Rwanda, ibyo si ukubeshya rwose. Aha duhagaze turababona mw'abakongomani, ariko mu bikorwa byanyu muri Abanyarwanda uw'ubutabera buzashyikira azakatirwa urumukwiye. Mbaye mbateguje ko nimudashaka gukorana n'ubutabera, twebwe tuzakora akazi kacu. Bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri, bavuga ko amagambo ya Minisitiri Constant Mutamba agamije guhembera urwango mu baturage, kandi ko umuyobozi nkuri yatagakwiye kubavuga amagambo nk'ayo. Jean-Claude Matabaro Mwamba, umwe mu bayoboye amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya Ruguru, avuga ko ahubwo ubutabera ari bwo budashobora guhana bya nyabyo abakorana na M23.
Ntabwo umuntu mukuru ko mu Minisitiri w'ubutabera yavuga ibintu byadafite nka prove. Ntabwo yavuga ngo hari abantu banigoma bakolabora n'u Rwanda namba n'abantu bazanye umutekano muce muri Congo atabifitiye ibimenyetso. Uzi ko buri gihe bafata abantu bakabajana za Kinshasa, hariho n'abandi bamwe bo barekurira hano Goma bamaze kunyura mu byabo, bagasanga hari undi warushatse kumurenganya, kandi ibyerekeranywe umutekano ntaho hawe yarahuriye nabyo.
Mu magambo ye, Minisitiri w'ubutabera yumvikanye ashyira mu majwi bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kuba nabo bafatanya n'abarwanya igihugu mu ntara z'uburasirazuba. Maitre Twitegure Wilson, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, we si kwa bibona.
Icyo nagombwa kubabaza batubyire icyatumye bajyana M23 i Kinshasa. Ikindi cya kabiri kuvuga ngo abanyapolitiki bakorana na M23 ni leta. None si nimba izi umunyapolitiki ukorana na M23 kubera iki batamufashe bamutwere guverinoma ya Kinshasa ishingiye kubesha? Kuvuga Mutamba ngo hari abapolitisiye bakorana na M23 yabafata akabatwereka ko ariwe ministre wa justice.
Nubwo bimeze bityo, hari abandi baturage bo mu mujyi wa Goma bavuga ko ibyatangajwe na ministre w'ubutabera ari ubutumwa kuri buri wese waba ugerageza guhungabanya ubusugire bw'igihugu. Icyo tubona mu by'ukuri ni uko amagambo ya ministre Mutamba yababaje bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi batandukanye. Ibyo ni ukubera ko basanzwe ari bo ntandaro y'umutekano muke. Njye mbona ko ministre yavuze ibyo yagombaga kuvuga. Ni umuyobozi kandi ayoboye ministeri y'ubutabera, ubwo rero urumva azi ibyo avuga, kuko dosiye afite ni nyinshi ku bibazo by'umutekano muri Congo. Ahubwo ikibazo ni uko ibyo yavuze bitashimishije buri wese. Kuvaho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa Congo, abanyekongo benshi bakomeje kwibasirwa n'amagambo y'ivangura ahembera urwango mu baturage. Kuba Congo n'abayobozi barakomeje gushinja u Rwanda kuba rufite uruhare mu ntambara zo muri Congo, byateye agatotsi mu mubano wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Mu burasirazuba, umubare munini w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibo bakomeje kugenda bibasirwa cyane n'abaturanyi babo babakekaho gukorana bya hafi na M23. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika, amakuru yacu tuyabandanirize ku kiganiro Amerikana kigaruka ku vyaranze Amerika muri kahise k'ubu na kazoza. Ni kiganiro mutegurirwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuva ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu kugera ku itariki yo kumwimika, hanyuramo byibura iminsi 75. Muri icyo gihe se, igihugu kiba gifite umuyobozi umwe cyangwa babiri? Ikaze mu kiganiro Amerikana. Hari uwavuga ko amezi abiri n'igice byibura y'inzibacyuho ari igihe kirekire, nyamara ku mukuru w'igihugu watowe ntibiba byoroshye. Urugero, abashakisha abantu bazamufasha kuyobora igihugu. Muri rusange, guverinoma nshya ye igomba gushyira mu myanya abantu barenga 400,000, barimo byibura 1,200,000 perezida mushya ashyiraho ku giti cye, bakagomba kwemezwa na sena kugira ngo bashobore gutangira akazi kabo. Aha twavuga nk'abajyanama be ba minisitiri, ba ambasaderi, abayobozi b'ingabo, abacamanza n'abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu, umukuru wa CIA, ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza mu mahanga, n'abandi bayobozi bakuru b'izindi nzego nyinshi zitandukanye. Nkamwe muzi USAID, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga, nayo umuyobozi wayo ndetse n'abamwungirije babiri bashyirwaho na Perezida wa Repubulika, bakagomba kubanza kwemezwa na Sena mbere yo kujya mu kazi kabo. Niko bimeze no ku mukuru wa USAGM, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru gikuriye Radiyo Ijwi rya Amerika. Mu magambo make, kugena abo bose bifata igihe kirekire kandi bisaba n'abantu benshi babimufashamo. Ni ukuvuga mu byo gusesengura imyirondoro yabo, kubakira bakagirana ibiganiro byihariye ku bunararibonye bwabo n'ibitekerezo byabo. Bityo bityo, uru ni urugero rumwe gusa. Naho Perezida wa Repubulika ucyuye igihe, mu gihe cy'inzibacyuho, abaturage be bamwita lame duck mu Cyongereza, bishatse nko kuvuga igishuhe gicumbagira. Byaba bivuze se ko aba atagifite ububasha busesuye bw'umukuru w'igihugu? Oya, ahubwo ni imyumvire n'inyito ya politiki gusa. Naho ubundi itegeko nshinga rimuha inshingano zo kuyobora igihugu no gukora uko bisanzwe kugera ku itariki ya 20 y'ukwambere gukurikira umunsi w'amatora. Ariko rero nanone, mu by'ukuri ntaba gifite rya jambo ry'igitinyiro, cyane cyane mu bihugu by'amahanga bimwe na bimwe bishobora kumwirengagiza bitegereje kwegera ubutegetsi bushya. Ibi se nabyo byaba bivuze ko Perezida watowe nawe aba ari umukuru w'igihugu? Mu yandi magambo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibifite ba perezida babiri, akenshi bitera urujijo.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika. Mu by'ukuri, Perezida watowe abakiri umuturage usanzwe, agendera ku ihame rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite perezida umwe rukumbi igihe cyose. Ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi ari we wenyine ugifatira ibyemezo. Watowe we agira ubu bubasha gusa iyo amaze kurahira. Uyu watowe agendera kandi no ku itegeko ryitwa Logan Act ryo mu 1799, ribuza umuturage uwo ari we wese utabifitiye ububasha, uruhushya n'uburenganzira gufatira ibyemezo no kuvuga mu izina ry'igihugu cyangwa kukivugira. Ni icyaha gikomeye kuwabikora wese. Ariko hari abasanga iri tegeko ridahagije, by'umwihariko kuri president watowe, kuko avugana cyangwa ahura n'abategetsi b'amahanga kandi atarimikwa. Ndetse mbere y'ivugurura rya 20 ry'itegeko nshinga, byabayeho ko perezida watowe ajya mu ruzinduko mu mahanga agahabwa ibyubahiro byose nk'ibyuri ku butegetsi. Urugero ni nka Herbert Hoover. Yatowe ku itariki ya 6 y'ukwa 11 1928. Guhera ku itariki ya 19 y'uko kwezi kugera kuri 23 y'ukwa 12 1928, ari kumwe na bamwe mu bajyanama be n'umutegarugori we, yagiye mu ruzinduko rwo gutsura umubano mu bihugu 10 byo muri Amerika y'Epfo, hose yakiriwe n'abakuru babyo. Ivugurura rya 20 ry'itegeko nshinga ryemejwe burundu mu 1933, rigabanya cyane igihe cy'inzibacyuho ho ukwezi n'igice. Mbere yaryo, umukuru w'igihugu mushya yimikwaga ku itariki ya 4 y'ukwa 3 kwakurikiraga amatora. Ubu noneho nyine nk'uko mubizi, ni ku itariki ya 20 y'ukwa 1. Inzobere mu bya politiki na diplomasi bemeza ko mu gihe cy'inzibacyuho bisa nkaho koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibifite abakuru babiri. Noneho bati kugira ngo igihugu gikomeze kugira ijambo rimwe ritabusanya, ritavuguruzanya cyangwa ryuzuzanya, bisaba ko umukuru w'igihugu ucyuye igihe n'uwatowe bakorana neza bya hafi kugera ku munsi wa nyuma umwe asigiye undi ubutegetsi ku mugaragaro. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagikurikiye. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inonga haduce dusozerera amakuru twa twafitiye muri kino gitondo dushimira abagize uhara bose muri yo kuri micro mwari mwazindukanye na Diane Ninahazwe yakoze Nadia Tahaya ni muhinga bw'ivyuma ekipe ya kino gitondo tubike banwe tuyifuriza kubandanya muri uburoranirwa mu vyo muri mu vyose ahanje turasubira mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere.